abaserukira ibisagara hafi 20 vyo mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Republika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia bifuza ko iterambere rihera mu gwaruka kugira ngo bagwanye ubushomeri, birinde biyayura mutwe ibikogwa vy'ubugizi bwa nabi n'izindi ngorane zihitana ugwaruka. Yamaraha ugwaruka rubona ko rugifise intambamyi yo kubura imitahe nk'uko vyemezwa na Kantengwa Gloria yaserukiye igisagara ca Kigali mu nama yari imaze iminsi 3 ibera Igitega ku mugwa mukuru wa politike mu Burundi.
Ikibazo twese twagaragaje wenda ku rwego rutandukanye ni ikibazo cyo kubona financement ku rubyiruko, bitewe n'uko amabanki asaba kugira icyo utanga ingwate. Ni gute byo bikorwa cyangwa urwo rubyiruko rwahuswa kugira ngo bigire ku bandi? Twabonye hari nk'uwa presidence wo mu Burundi hindure imyanda kimwe no mu Rwanda arahari, se ni gute bazano hamwe bakabasha gusangira ubumenyi bafite n'imikorere yabo kugira ngo na ya mahirwe hari babashe kuyakoresha?
Icyo kibazo kiragarukwa ko na Chris Agere yaserukiye igisagara cha Goma kiri mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo.
Parmi les grands défis il y a l'accès au financement, surtout
mu biduhanda cyane harimo ikibazo cyo kuronka uburyo. Ahamvuga cyane cyane muri Kongo kuko twebwe nta banki y'ugwaruka dufise. Kenshi amabanki asanzwe adusaba ingwati, iyo nayo ntayo dufise kuko turacari bato, nta mazu dufise. Amabanki arakwiye kusubiramo ingene akora kugira ngo ashigikire imigambi yacu, natwe tubone gutera imbere, duteze imbere n'ibihugu byacu kuko nitwebwe tugifise ingufu n'ubumenyi bwinshi. Atarugaruka rushobora kuba ingorane ku gihugu, abatwara batubere nk'abavugizi.
Adapte ce genre de système chez nous.
Kaze Delphin ni Murundi atwara ishami rihingura imyanda ikavamo amakara yo gucana. We wabona ko hageze kugwaruka bwo mu bihugu bitandukanye rugirurunani rugakorera hamwe
kungurana ubwenge au niveau ya ma strategie. Byagaragaye by'ukuri ko mu kintu c'iterambere duteye imbere, umaze kubona hahagurutse abakuru b'ibisagara bo mu bindi bihugu bakavuga ati turafise ikibazo iki n'iki n'iki n'iki, mu gasanga twebwe ibyo bibazo bafise turiko turabitorera inyisho ngaha. Nicerekana yuko natwe Burundi ntituri kure mu iterambere, ahubwo turafise dushobora gutanga. Ibisigaye kiruta byose nuko twanosa akaryo ko kumenyana n'abandi.
Ubutwari banki ijejwe guteza imbere ugwaruka mu Burundi nawe nyene yitavye inama yasozerwe kuri uyu wa kane ahantu urwaruka kwiga neza imigambi bifuza gusabira ingurane. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika, Sixten Niyohire atwari iyo banki nawe nyene n'ugwaruka.
Imigambi batuzanira usanga usomye atari imigambi, ni societe yunguka. Nicyo gituma tumaze kubona izo ngorane twagiye hamwe n'urwego API, twatanguye inyigisho mu gihugu cyose kugira ngo twigishe ugwaruka bonyine bibonera ingorane mu gihugu. Izo ngorane bazibonye batora inyishu, iyo nyishu bayihinduremo ishira hamwe nizoza nikemura ibibazo abarundi bafise no kwitamye muri Bufaransa la creativité l'innovation.
Abaserukira ibisagara bitandukanye birimo iyo migambi n'amahinguriro y'ugwaruka bemereye ugwo gwaruka kuba zurufata mu mugongo kugira ngo rushike ku iterambere rirama. Ivyo bisagara navyo ni Bujumbura, Gitega na Ngozi vyo mu Burundi, Kigali, Rusizi, Rubavu na Nyanza vyo mu Rwanda, Lubumbashi, Baraka, Kindu, Goma, Bunia, Uvira, Kalemi, Matadi, Bandundu na Bukavu vyo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, Kigoma co muri Tanzania, Ame na Ndola co muri Zambia. Aba bagomwe ubutwari igisagara ca Bujumbura, Jimmy Atungimana ngo abariwe atwara inama nshingwantwaro y'ishirahamwe rihuza abatwara ibisagara bivuga ururimi rw'Igifaransa mu karere k'ibiyaga binini mu kiringo c'imyaka 2 atagihindutse inama.